Eri Necmi de Amerik. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vya muri kitondo ku munsi wa gatatu itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri micro muri iki gitondo.
Kimwana kandi muri ese ko afasha Burundi bamwe bageze bati twebwe ntitubandanye gufasha Burundi gutekereza guca kimenya kuko amatora bugena y'Abarundi.
Uwo ni Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida w'u Burundi avuga ku ngingo ya leta yo kwigwana ko kuvyereke kurondera amafaranga y'amatora. Iyi nkuru nayo ni makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru amakuru twateguriye kandi tugira dushikizwe na Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, tubwire amakuru avuga muri iki gihe.
Waramutse Fidel, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Ishami ryawo ni ryita ku ritanga imfashanyo ryatangaje ko imisarane n'amazi meza yo kunywa birimo gutuma babasha guhangana n'icyorezo cya korera mu mpunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania, ariko ko hari ubwoba bw'uko iyo ndwara yica cyane ishobora gukwirakwira mu baturage ba Tanzania baturiye ako karere impunzi zirimo. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko ingamba zo kurwanya korera muri Tanzania mu burengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika zirimo gukora. Abantu barenga 400 banduye indwara ya korera bavuzwe mu mpunzi z'Abarundi ziherutse kugera muri Tanzania, kandi iyo ndwara imaze guhitana abantu 30. Icyo cyorezo cyiyongereye muri ibi byumweru bibiri ku itariki ya 18 y'uko kwezi kwa gatanu habarurwaga abantu 915 bafite iyo ndwara ya korera. Cyakora kuva icyo gihe uwo mubare waragabanutse handura abantu 100 ku munsi. Presidence y'Amerika iravuga ko abasirikare boherejwe muri Iraq kujya kugaruza umujyi wa Ramadi bawambura umutwe wa Etat Islamique no kwirukana abarwanyi mu ntara ya Anbar bagaragaza ko Abanya-Iraq bifuza gutsinda urugamba. Icyo gikorwa cya gisirikari cyatangiye ejo kwa kabiri nyuma y'ibyumweru bibiri bombe zitegwa mu modoka, haba n'icyo Iraq yemeye ko ari igikorwa kidatunganye mu gutegura imirwano byatumye ingabo za Iraq zihunga zikava Ramadi. Sekretari w'ingabo za Amerika Ash Carter muri iki cyumweru yavuze ko kuba abasirikari barasubiye inyuma byerekana ko Abanya-Iraq nta bushake bari bafite bwo kurwana. Cyakora Minisitiri w'Intebe wa Iraq Heder al-Abadi yabwiye BBC ko Ramadi izongera gufatwa mu minsi mike kandi ko afite icyizere mu bushobozi bw'ingabo za Iraq. Muri Libya, Minisitiri wemewe mu rwego mpuzamahanga Abdullah al-Thani yarusimbutse, hari abantu bagerageje kumwica n'ejo kwa kabiri. Umuvugizi wa guverinoma yavuze ko abagabo bari bafite imbunda barashe imodoka ya Minisitiri w'Intebe nyuma yuko avuye mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu. Minisitiri w'Intebe ntacyo yabaye, ariko uwamurindaga yarakomeretse. Abagabo bari bafite imbunda bagerageje kwinjira mu Nteko Ishinga Amategeko ubwo Minisitiri w'Intebe yarimo, ariko abashinzwe umutekano babashubije inyuma. Abantu byibura 37 barapfuye nyuma yuko umutwe w'intagondwa wa Boko Haram ugabye igitero ku mujyi wo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Abagabo bari bafite imbunda bateye umujyi wa Gubbio wa leta ya Borno ku cyumweru, bituma haba imirwano n'abasirikari bashinzwe umutekano imirwano yamaze ijoro ryose. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Abdul Karim Haruna avuga ko amazu arenga 400 n'andi mazu ya guverinoma, amashuri byatwitswe bigakongoka muri icyo gitero, kandi ko imodoka zibarirwa muri 40 n'amapikipiki nabyo byashumitswe. Guverineri w'iyo leta Kashim Shettina yasuye Gubbio ejo kwa kabiri kandi yasabye abaturage kudahunga ako karere. Boko Haram yagabye ibitero nk'ibyo mu myaka 6 ishize ishaka gushyiraho leta ya Kiyisilamu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Polisi muri Kenya iravuga ko umwofisiye yishwe kandi ko abandi benshi bakomeretse ubwo abarwanyi bakekwaho kuba abo mu mutwe Al-Shabab bagabaga igitero ku bapolisi bari ku irondo hafi y'umupaka wa Kenya na Somalia. abategetsi bavuga ko ibyo bitero byatangiye kuwa mbere ubwo imodoka ya polisi yakubitwaga na mine yari iteze hafi y'umudugudu wa Yumbis igakomeretsa abafisiye batatu bavuga ko bagenzi babo baje kubatabara bavumbukiweho n'abarwanyi ubwo hatangiraga imirwano ikaze umukuru wa polisi muri komine ya Garissa Abdulrashid Abdullahi yabwiye ijwi rya Amerika kumwe mu bapolisi yishwe kandi ko abandi babiri bakomerekeye muri iyo mirwano mu gihugu cya Mali umwe mu basirikari b'amahoro bawuni yarishwe undi harakomereka ubwo abagabo bari bafite imbunda barashe ku modoka yabo mu rwa mukuru Bamako kuwa mbere ibitero ku bakozi bawuni muri Mali byariyongereye mu gihe umutekano wagiye urushaho kuba nabi mu majyaruguru y'igihugu aho ibiganiro by'amahoro n'abarwanyi b'abatuarege byahagaze muri iki cyumweru guverinoma ya Mali n'urugaga rurwanya ubutegetsi rw'abatuarege bongeye guhurira arije muri Algeria mu biganiro abasirikare b'amahoro bari mu mutwe w'ingabo wa ONU ugizwe n'aba Bangladeshi bari mu modoka bavuye ku kibuga cy'indege hafi ya Bamako naho muganye
Turagushimiye Jenny ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio y'Ijwi ry'Amerika I Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Burundi mu gihe abatari bake mu basanzwe bafashe igihugu bafashe ingingo yo gukura karenge mu gufasha mu matora yimirije umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasohoye itegeko rihagarika ibikorwa bimwe bimwe byari bitegekanijwe mu bushikiranganje butandukanye yongera yemeza ko igihugu cyo kwigurana amafaranga kugira amatora ashoboke muri rusanga amafaranga asabwa muri iryo tegeko agera ku miliyaridi 44 z'amafaranga y'amarundi inkuru y'umumenyesha makuru mushasha wacu Diane Nini nahazwe
Muri rusangi amafaranga leta y'u Burundi ikuye mu bisata bimwe bimwe muri yaritegekanya gukoresha mwaka w'2015 nayo yiguranye agera ku miliyaridi 44 z'amafaranga y'u Burundi ibisata byakozwe ko cyane ni nk'igisata cy'uburimyi n'ubworozi kizotanga kubwo iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu imiliyaridi zirenga zine muri izo hakaba ari amafaranga agera ku miliyoni 190,000 azova ku bice 40% leta y'u Burundi yahora iterera umunyagihugu kugira ngo agure engrais ashobore kurima kandi leta itegekanya kwikora ni kubushikiranganje bw'amagara y'abantu amafaranga arenga imiliyoni 930,000 yarategekanijwe kugura imiti yo gukinga indwara ya malaria azokoreshwa mu gikorwa cy'amatora mu gisata c'indero amahera arenga imiliyoni 270,000 yarategekanijwe kuzofasha mu vyishure shingiro nta gikozi ico gikorwa co kimwe na yarenga imiliyoni 500,000 yari yateguriwe kuzofasha mu mashure mato mato ubutungane busabwa nabwo kuba burabangiriye icigwa c'ingene ho kuba kwa busho mu ntara ya mwaro karuzi na cibitoke igikorwa cyo twaye amamiliyoni 300,000 imiliyaridi zirenga zibiri zari zitegekanijwe kuzokora mu gikorwa cyo kubaka urugomero jiji gotumye ikibazo cy'umuyaga nkuba kigabanuka cyo kimwe n'amamiliyoni arenga 500,000 yari yagenewe kuzokoreshwa kugira ngo uduce dutandukanye tw'igihugu turonswa amatara nayo nyene yimuriwe mu mafaranga azofasha mu matora uri nyamitwe ajeje gutanga makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ati ngaruka mbizo ntizobura ari kicihutigwa ubu namatora
yego cyane ntihobura yihinduka mu verse yategekanijwe mugabo mukamuzi yuko yambaye gusomba byose ubu ari amatora murazi yuko inzego zihari ziteza gusubirizwa n'izivuye mu matora nyine iyo rero ibyo biringo byategekanijwe n'amategeko birenganye ubwizo shingiro niba ricubahirijwe urusanga iyo bishobora kujya mu ngorane n'ingorane z'umutekano muke nicyo gituma rero leta ko itegerezwa kubahiriza ibyo biringo ibonye uburyo abafasha Burundi bari bemeye badashoboye kubushikana nka bwose ikigaza guca ifata ingingo zihuta zo kugira ngo ayo matora abe mu gihe cyateganijwe nibyo rero murumva neza yuko uko bigenda kose hari ikizohinduka mvuga mu gihambaye nyamukuru nuko amatora akimuhana kazi mvura ihise ko abafasha Burundi bamwe bageze bati twebwe ntitubandanije gufasha ubundi mutekereza guca byimenya kuko amatora mugenda y'abarundi abarundi baca baranyine bisunamuza kugira ngo amatora
ariko n'amahera umenga sinamake kandi n'ikiringo c'amatora gisigaye ari gitonya n'amahera bizokoroha guca muronka ubwo nyene
yego cane mu gihe leta ifashe iyo ngingo nuko ibona ko bishoboka
mu gihe hatora muka abonetse naho
oya atari kibonese na yoyo abafasha Burundi bagize batinya turungika
ibihe vya politiki Burundi burimwo bituma abatari bake batinya gutanga makuru ku gutinya gukurikiranwa umwe mu bahinga mu vy'ubutunzi twayaze ntashime ko tumuvuga yavuze ko zimwe mu ngaruka mbi zishobora gutegwa niyo ngingo yo mukuru w'igihugu ari nkikoroka y'agaciro kamahera y'u Burundi amadeni menshi ndetse nitituka y'imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko co kime ni banki y'isi yose kuko hari amasezerano vyemeranije y'amadeni igihugu c'u Burundi kitabwirije kurenza aho akaba ari mu gihe leta y'u Burundi itegekanya kwigurana amafaranga agera ku miliyaridi 28 yiyongera ku bw'uyo muhinga mu vy'ubutunzi ku gihengeri c'amafaranga cavuye ku miliyaridi 58 kikaja ku miliyaridi 118 mu 2015 haraheze imisi mike umuvugizi w'umugujeje gutegura amatora Prosper Ntagwamiye atangaje yuko amahera abasanzwe bafasha u Burundi bari bemeye gutanga bagaca bisubirako yangana n'ibice 80% y'amafaranga akenewe ngo amatora ashoboke i Bujumbura Diane Ninahadwe ku bw'ijwi rya Amerika
Imyiyerekano ejo ku munsi wa kabiri yaratandukiye commune ya Buyenzi aho abahaba bazinukiye mu mabarabara gipolisi cyakoresheje amasasu menshi mu kubirukana umuntu umwe akaba yitavye Imana n'inkuru ya Desire yatumye Imana
mu gatondo ka kare cyane niho muri commune ya Buyenzi imyiyerekano yatangura ukaba mbere bubaye ubwa mbere abanyagihugu bo muri iyo commune bitaba Kamo batewe n'amashyirahamwe adahanini ibyicaro vya politike n'imigambwe itavuga rumwe na leta umwe mu baba aho mu Buyenzi amenyesha ko bagiye mu ibarabara kuko ingorane abarundi bose bafise nabo nyene bazisangiye
uyu munsi twatanguye kubera byari mu mitima y'abene igihugu kubona iby'abandi barundi bose baharanira natwebwe abanyabuyenzi nibyo duharanira nico gituma twashoboye kuzinduka dutera kamu n'abandi benshi kugira ngo twitabire akamu k'abandi kugira ngo duhambye abandi mukwanka iki kiringo kigira gatatu cy'umukuru giye guco kwitoreza
uwo munyabuyenzi amenyesha ko yizeye ko Imana izobafasha bagashika ku ntumbero yabo
ivyo abanyagihugu bashaka bazobishikako kuko Imana iri kumwe nabo Imana yama igarukira abanyagihugu bageze habi bageze mu ngorane nkizi twibaza yuko Imana turiko turasenga abanyagihugu na cyane cyane idufatanye ya nyabutatu bizotinda bigashika ku ntumbero nziza aho umukuru w'igihugu azokwikubita gashi akaraba ingene impfuvyi ziriko zirangara amaraso ariko araseseka yabene igihugu kandi ari bamwe azohava yikubita gashi ahebe iyo manda hanyuma igihugu n'abarundi bihetse bironka amahoro
muri komine Nyakabiga abanyagihugu bagize imyirekano ariko igipolisi cabashwiragije hakiri kare cyane amabarabara akaba yarasigaye agaragara aho muri iyo komine abanyagihugu bakamenyesha ko basahuwe n'abapolisi nk'uko uyu avyigana
bacu bashika bakubita intuzo umwango barabuhusha ubwa mbere ntiwagira mu nyuma cyo kubita igofe cyari yakoroka na ndani bacha barinjira binjiye acashika nk'ubitikofa nk'ubisikofe ndarikwepa acha wunda cha nk'ubita kano y'inkoho numva ndababa yatiye mugaba tumunye cha jeho ndekuko acha mbati yake iyo ntuzo yati iyo telefone ndayimo ngo zana amahe yose wadandaje ndamuhamba bwa mbere make munyacho vangoya ngo sivyo ngo zana wadandaje yose namuna dandaza nkaya kandi bace barayi bace baragenda
nkurikiye Pierre icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi amenyesha ko ibyuko igipolisi cyasahuye abantu atarabimenya kugira gire ica avuga ariko akabatera ivyatsi ingendo y'abari mu myerekano basigaye bigenza nk'abagwanyi
igipolisi cy'u Burundi kirateye ivyatsi ibikogwa vyinguvu n'agasotoro bikogwa n'ababa bariko baragira iyo myerekano atwogaruka nko kuzabariba abakozi ba leta cyangwa abandi bose babagiye ku kazi kabo mu gitondo twogaruka kwitegwa ry'amagrenade aha twovuga nk'akarorero amagrenade yatewe muri kino gitondo muri komine ya Musaga ku bapolisi bariko barakora akazi kabo aho bane muri bo baciye bakomereka twovuga kandi n'ibigwanisho bita cocktail molotov bijya bakora mu macupa bagashiramwo essence bagashiramwo namabuye n'umusenyi bagashashira ko agatambara hejuru hamwe bakabidomeka bakabitera abapolisi ivyo navyo bikaba biheza bigakora nk'amagrenade asanzwe atwovuga ivyo gukoresha amatopito bashizemo amagorori atwovuga ibivyo kuzibira amabarabara no guturira imiduga
ngomenya ko no muyandi makomine nkangagara cibitoke kinama na Musaga iyo myirekano yabaye Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, saa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Inyuma y'iminsi y'ibiganiro bihuza leta n'abatavuga rumwe byari byatangujwe n'ibiro by'ishyirahamwe ONU-BNUB, ivyo biro biriko bikora ibishoboka ngo vyongere bibandanye. Ni inkuru ya Edigwema.
Ibyo biganiro biyobowe n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bihuza abahagarariye leta y'u Burundi, ishyaka riri ku butegetsi abatavuga rumwe na leta na societe civile, bimaze iminsi bihagaze nyuma y'urupfu rwa Zed Feruzi wari umuyobozi w'ishyaka IPD Zigamibanga rwabaye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Ubu bamwe mu bayobozi ba societe civile baravuga ko biteguye gusubira muri ibyo biganiro niba ibyo biganiro hari ibisubizo bizazanira Abarundi. Ibi ni byavuzwe na Pierre Claver Mbonima, umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubw'imfungwa, mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika.
Nubu ngira nje kugira imibonano n'abajya babirongoye bariko baratubaza umwe umwe icyo twiyumvira, icyo twokora, turagiye twumvikane. Kumvikana nje n'ivyo biganiro bizogenda dusanze tuvyumvikanyemwo bizoja mu nzira nziza, atari biganiro byo kuja guhendana kuko ari uja guhenda kajya ati jewe ngira ikiniro ngira ikivya nje bibe birabandanya. N'ukuri tubona ari ibintu biza kuzanira inyishu Abarundi, twe ibyo biganiro rica tubisubira mu bwo nyene.
Ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ngo nabo biteguye gusubira muri ibyo biganiro, ariko bagasaba ko abatavuga rumwe na leta bakwemera ubutegetsi buriho, bavuga ko bwatowe n'abanyagihugu. Ibyo byasabwe n'umuvugizi wa CNDD-FDD Gelas Ndabirabe mu kiganiro nawe yahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Kugira ngo ibintu bihere Abarundi batungane, nuko barya abantu babanza bakumva yuko nandiye ikintu cyo twakwitari ikimiti y'ubutegetsi. Ubutegetsi bwemewe bwatowe n'abanyagihugu, babanze bemere yuko ubwo butegetsi buhari, babanze babone yuko bategerezwa kuko bategerezwa kubahiriza amategeko. Nizo ntuze niyo mwigaragambyo bakora n'icyo myiyerekano n'ibiki sidabizi, babikore bisunze amategeko nta buzobabuza. Kandi nico n'amakungu ariko bavya ati mukore imyiga mugabo mwisunze amategeko, kandi natwe muri leta dutegerezwa kuyubahiriza.
Hagati aho amakuru atugeraho nuko mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'iki cyumweru hazateranira inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere yo kwiga ku kibazo cy'u Burundi. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba Perezida Pierre Nkurunziza azitabira iyo nama. Edirwema, Ijwi rya Amerika, i Bujumbura mu Burundi.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, aho impunzi z'Abarundi ziri mu makambi ya Mahama zigeramiwe n'ibibazo byo kutagira inkwi zo gucana no kubura ibikoresho byo mu rugo, amasafuriya batekamwo ni nayo bogeramwo banameseramwo, nk'uko mugenzi wacu Eric Bagiriwe Ubusa abigarukako.
Kuko urabye isafuriya zibiri kugira zigabanye undi muryango, abajyanga imiryango ibiri batabana biragoye. Ne isafuriya imwe uzofata
muri iyo nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe. Kubona icyo kurya ubwabyo ku nkundi z'Abarundi ni kimwe, icyo kugitekesha ni ikindi, tutibagiwe n'icyo kugitekamo. Murundo w'ibibazo
ari umuntu umaze kimwe isafuriya
zibiri nta kabase dufite, kandi aha bari bashatse guhindura.
Wahiriye muri village ya Karindwi imwe muzigize iyo nkambi ya Mahama. Ikibazo cy'inkwi gihuriweho na hafi ya bose, bahabwa udukwi dutanu ku muryango, n'udukwi dushaka kungana n'inkoni iyi basindagiriraho cyangwa simenyereye ku bashumba b'amatungo mu gihe cy'ukwezi. Abo bishoboye bakadukira ibidukikije, leta y'u Rwanda nayo idakuyeho ijisho.
Abantu bari bihereje amashyamba kugira baze gusenya mu mashyamba, hanyuma igihugu gifata umwanzuro yuko abantu batemerewe kuja kugira gusenya ibiti, kuko nabyo ni ingirakamaro kandi turabyumva. Ikibazo rero duca tugira ni inkwi. Ni ukuvuga baraguha nk'inkwi zitanu bagaca bakubwira ngo uzozikoresha ukwezi.
Inkwi zitanu n'ukuntu ndi kubona tungana?
Dutanu bagaca bakubwira ngo uzodukoresha ukwezi. n'utubona ngaha n'izo bagiye baza kwicira mu misozi urumva n'icyo kibazo dufise
nyuma ya village ya karindwi mu nkambi ya Mahama turebe uko ikibazo cy'inkwi gihagaze twageze no muri village ya cyenda ntibitandukanye n'ibirahandi
ariho nabandi bari bamaze gusanga bagenda ngo bagiye gusenya hariya kobera babuze inkwi bashaka gutekesha abapolisi n'abasirikare bakabakora ngo babakubita ico nico ruhari abo bamye bakubitira hariya mishamba bagiye kurondera inkwi ukiyumvira ubwo buzima bace kuba ngo ngaha anya ikabagora cyane
anini bagwiza inkwi mwikambi turonka inkwi nje nazitariki zine z'uku kwezi maze gufata inkwi zitatu kuva ngeze hano urumva bari bakuye gukemura ikibazo cy'inkwi
ubuyobozi bw'inkambi ya Mahama bwemera ko muri iyi nkambi higanjemo ibibazo by'ingutu birimo no kutabona inkwi zo gucana ku mpunzi z'abarundi ikiriho ngo ni ukubigisha gukoresha neza duke duhari no kuba byashoboka bakazazongera mu minsi iri imbere Bwana Jean Damascene Musoni umukozi wa ministeri yita ku mpunzi
nibyo koko standard iriho nuko isiter igabana abantu 20 unuvuga ngo ni hose mu nkambi zose ntabwo ari yonyine ni mu nkambi ziri mu Rwanda hose dufite icyo dukora twebwe nuko bakangurira cyane cyane kuzifata neza niba zifusha ubusa tukanga kugira ngo izo nkeya izo nkimbere nkeya koko bazifate neza byibuze icyo gihe bazagira gushira kizagere bazibonye ko bazikizifite
ariko wenda kantu gato uzifata neza wenda nk'inkwi wenda enye ni urugero mu gihe cy'ukwezi umuryango w'abantu barenze batandatu barindwi
ubwo ni ukuvuga ngo ni ikibazo kiriho tukanareba n'uburyo mu minsi iri imbere ushobora kuganira noneho tuba twakongera igipimo
uretse ikibazo cy'inkwi kimwe mu bihangayikishije izo mpunzi z'abarundi Mahama n'ibikoresho by'ibanze nkenerwa umunsi ku wundi mu muryango n'iyanga amasafuriya yo guteka amabasi yo gukoreramo amasuku ntagera kuri bose utambuka usanga isafuriya batekamo ni nayo bakoreramo amasuku bamesa banoza abana ni muri village ya karindwi
kuko urabye isafuriya zibiri kugira zigabanye undi muryango abajyanga imiryango ibiri batabana biragoye ne isafuriya imwe uzofata isafuriya imwe uzoyifata uyitekemo nk'intete wongeye uyitekemo
kandi nawo ibindi navyo by'inzara nyene abantu bavuye hariya nk'igashora baraza bakamara iminsi itatu batararonka ibyo barya niyo babibahaye naho kubera ata amasafuriya aca dushoka turonka dushobora no kumara n'uko zitarose amasafuriya baricwa n'inzara bakabironka batevye
muratekamo
natwebwe tuba twarizanye turonka ico dutekamo baduhaye agasafuriya kamwe nk'agakarato kamwe ugasanga igasangira abantu babiri ugaca usanga ufise isafuriya imwe nturonseho wacumba ubugari ukacubura uteka imboga nyene biratugora
nibiryo baba baguhaye ntushobora kubiteka ubiteke muki ataco baba baguhaye urashaka kuguha ibiryo utararonka icyo bitekamo
ngo bimeze bite
nta ni kuvuga twebwe dufise utubido twakwigashora ni kuvuga nta safuriya nimwe uza wahunze atana kimwe ufise nibi nawe tubitoye ntidufise icyo tubitekamo
tugeze muri village ya gatanu ho twasanze n'abatagira ibyo kuryamamo bamaze iminsi itari mike muri iyi nkambi
ibyo bavuga ni ukuri nkatwe twahageze ku itariki zitatu z'ukwezi kwa kane ariko kuva twahagera ko badukuye ku mirenge nta kintu cyo kwiyorosa baduhaye nta kintu cyo kuryamira baduhaye nta n'isafuriya baraduha n'ibibido nta na kimwe dufise kandi bamwe baratwibye ibibazo birahari cyane ubu ngubu twifuza yuko badupakira bakadusubiza iyo tukajya kuyongi iwacu
murifuza ko babapakira bakabasubiza iwanyu
tukaza kuyongiyo
ibyo bintu uko bitandukanye n'ibibazo mwahunze
naho twahungiye naho dufite ibibazo
ababuze icyo babikoraho ngo bagane inzira yo kwisungana
nta gasafuriya na kamwe mfise ntwirirwa turaza ngo baraziduha kugeza uyu munsi nta gasafuriya ndaro
ariko ubwo niba udakabije niba nta gasafuriya na kamwe ufite ukaba nta gakwi na kamwe ufite ubayeho ute
iyo ukuntu mbayeho urabona turi kumwe n'umuntu w'umugenzi afise agasafuriya kangana nk'uko agasafuriya niko dusabikanyamo akaba ariko dusha dusangiramo tufunguko
buzima bugakomeza kandi neza
kandi bugakomeza gute ubuse mu bamura abantu 9 mugajya mu safari tetse ni kiro kibiharaje ni kibigori mukavuga ngo ubuzima burabandanya ni hamwe nyine umuntu aba mubi nta nta uvuga ngo ubuzima bwiza arimo buhagire urumva ndakubwiye ko nange niheka ku muntu wo ku rugo nka rujya kubera ari wafisa ko gasapuriya tukemera gusangira kugira ndo nk'ukuntu no hembura umutima ubwo rero aho tunajyama tweho tuca tujyana ikibazo cya dusanga niburende batwubakiye tunijyamira mu ivu nkaha n'agashitingi kajya basasamo barakiye
umuti urambye kuri ibi bibazo byugarije impunzi z'abarundi waba ko amahoro yagaruka mu gihugu cyabo bagahunguka igihe bitarashoboka bagasaba ko hagira ibindi bihugu byabakira mu rwego rwo korohereza u Rwanda mu izina ry'abarundi bagenzi be uyu yatumaga abaminisitiri w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ku wa gatanu w'icyumweru gishize bari mu ruzinduko rugamije kumva no kwitegereza ubuzima babayemo
aha turi murahabona turi abantu benshi turiyongera kuri iyo mvo rero je nasaba nk'abamaze gushika ngaha mumaze kumviriza umwe n'icyo yawunze bishoboka mwokunguruza ubungiro tukegera ahandi bishoboka kuko igihugu cy'u Rwanda kiko kirakira abantu benshi sinansi u Rwanda ko twadufashe nabi ariko no kugira tugabanyiza ingorane babandanye bakira abari nyuma bizoshoboka ko baza natwe tumere nk'ababisa
ibibazo byo kutagira ibyo gutekamo kuryamamo no gukoresha amasuku ubuyobozi bw'inkambi ya Mahamba kirihe hafi ya Tanzania buvuga ko bishingiye kubwiyongere bw'abahungu munsi kuwundi ariko ko bizagenda bikemuka buhoro buhoro magingo ya inkambi ya Mahamba yo nyine ubwa yicumbikiye impunzi z'abarundi zisaga 2024 Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika Mahama mu nkambi y'impunzi z'abarundi
Nshuti mwese muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha amara imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusa twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru Eugenie
urakoze Fidel twabwiye ko ishami rya ONU ritanga imfashanyo ryatangaje ko imisarane n'amazi meza yo kunywa birimo gutuma babasha guhangana n'icyorezo cya korera mu mpunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ariko ko hari ubwoba bw'uko iyo ndwara yica cyane ishobora gukwirakwira mu baturage bo muri Tanzania baturiye ako karere impunzi zirimo ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS riraburira ko irimo guhura n'ibibazo by'amafaranga yo kurandura virusi ya Ebola mu burengerazuba bwa Afurika OMS ivuga ko amezi ari imbere iki cyorezo gishobora kuba cyarangiye ariko ko ibura ry'amafaranga rishobora kubangamira ibyo bikorwa umubare w'abantu bandura Ebola muri Sierra Leone na Guinea ugenda uhindagurika hujya hasi ujya hejuru kuva Liberia itangaje ko itakirangwamo indwara ya Ebola ku itariki ya 9 ku kwezi kwa gatanu OMS ivuga ko kuzagera kuri zero bitazoroha ariko ko ibintu uko bihagaze guhagarika ubwandu bwa Ebola byifashe neza Presidence ya Amerika iravuga ko abasirikare boherejwe muri Iraq kujya kurandura kugarura Ramadi bayambura umutwe wa leta islamike no kwirukana abarwanyi mu ntara ya Anbar bagaragaza ko abanyayirake bifuza gutsinda urugamba muri Libya ministre wemewe mu rwego mpuzamahanga Abdullah Al-Thani yarusimbutse hari abantu bagerageje kumwica ejo kwa kabiri umuvugizi wa guverinoma yavuze ko abagabo bari bafite imbunda barashe imodoka ya ministre w'intebe nyuma avuye mu ngoro inteko ishinga amategeko mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu abantu byibura 37 barapfuye nyuma yuko umutwe w'intagondwa wa Boko Haram ugabye igitero ku mujyi wa majyaruguru ashyira burasirazuba bwa Nigeria abagabo bari bafite imbunda bateye umujyi wa Gubbio wa leta ya Borno ku cyumweru bituma haba imirwano ikaze yamaze ijoro ryose
Njuti mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanye
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.